VOA. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Muri kumwe naho zinumunezero kuri miko, kaze mu biganiro byacu.
No kuvuga twebwe kuri twembe uyu munsi tuha insiguro yuko ari umunsi munezero kubera yuko twari mu mishyamirano tukaba twarasubije hamwe ngaha mu Rugombo.
Uyo ni mwarimu Bizabishaka Saidi, umuyisilamu wo mu Burundi, avuga ko abayisilamu mu Burundi bagumye bafatanye mu nda.
Intumwa y'Imana Muhammad yabaniye neza aho badahuje imyemerere, aho yagiranye amasezerano y'ubufatanye n'abayahudi bari batuye mu mujyi wa Madina, bagirana amasezerano mu kurinda umujyi wa Madina bose bari bahuriyeho.
Uyo nawe ni Sheikh Hitimana Salim, mufti w'u Rwanda, mu ijambo yashikirije abayisilamu wo mu Rwanda aho bahimbaza umunsi mukuru wo gusozera amafungo. Izi nkuru cyo kimwe n'izindi zerekeye uburyo abayisilamu mu Burundi no mu Rwanda bahimbaje umunsi mukuru wo gusozera amafungo n'ubutumwa bahawe ni mu kanya gato. Murabe hafi ya maradiyo yanyu. Uno munsi abayisilamu bo ku isi bahimbaje umunsi mukuru w'Iraidi inyuma y'ukwezi bari bamaze amafungo. Mu Burundi uwo munsi mukuru naho nyene wahimbajwe n'abayisilamu baho. Mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka yari mu ntara ya Cibitoke aratubwira uburyo uwo munsi wahimbajwe.
Abayisilamu bo mu ntara ya Cibitoke bifatikanije n'abandi bayisilamu bo ku isi mu guhimbaza umunsi mukuru wo kurangiza ikiringo cy'amafungo cy'iminsi 30. Uwo munsi bitawira idintoyi bawuhimbaje inyuma y'ikiringo cy'umwaka. Abo bayisilamu bo mu ntara ya Cibitoke bariciyemo imigwi ibiri bapfa uburongozi bw'idini, bashima ko ikiringo barangije cy'amafungo cyabafashije kwiyunga nk'uko byemezwa n'uno mukenyezi Aishakiye Aisha twasanze ku musigiti wo ku mugwa mukuru wa komine Rugombo.
Twabanje gushima Imana ko twafunze aya mafungo tumeze neza, atagwara atakibazo, bimeze neza mu Bisilamu nta kibazo dufise n'icyari gihari. Twaragiye hamwe turaraba ico twokora turasubirana bari batandukanye, turashima Imana abidufasha. Twatangiye gufunga turi kumwe twese atawanja wangu.
Uko kwiyunga kw'abayisilamu bo mu ntara Cibitoke kuranemezwa n'uwarongoye igisabisho cyo kuri uno munsi abayisilamu barangiza amafungo y'iramazani. Mwarimu Bizabishaka Saidi uno munsi awitwa gusubiza hamwe.
No kuvuga twebwe kuri twembe kuri uyu munsi tuha insiguro yuko ari umunsi munezero kubera yuko twari mu mishyamirano tukaba twarasubije hamwe ngaha mu Rugombo. No kuri turafite umunezero ntangere, niyo nsiguro tuwohereza uyu munsi kubera yuko twasubije hamwe nta kibazo.
Abayisilamu bo mu ntara Cibitoke babwijwe rya Amerika ko naho ubuzima buzimbye muri no minsi bagerageje kurondera ibifungurwa basabikanye n'abataronse ingene bahimbaza uno munsi.
Ego ku bantu batishoboye twaronkeje duke duke tubayeho kugira urabona ubuzima buzimbye turi mu bihe bigoye. Twabashoboje duke duke nyine bifashishe nabo.
Twateguye byinshi ubu abatishoboye bose tusangirira hamwe, buri muntu wese afite ubushobozi no kuzara kwega umuntu atishoboye amushyira ngaho imfubyi. Abatishoboye bose turabiyegereza kugira banezerwe tunezerwe hamwe twese hamwe.
Twatekanyije kuba twokwakira abana batishoboye barenga hafi ijana tuzagushobora gufungurira uno munsi tuvuye ngaha kuri kiwanja nyene tucadushika tubafungura ko twaje no kubiringaniza.
Mwarimu Bizabishaka Saidi numwe mu ndongozi z'idini rya Islam mu ntara Cibitoke ashima ko ibihugu byo muri kano karere byafashije kugira bikunde hatangura ibiganiro by'amahoro hagati y'Abarundi. Atera kamo abazitaba ibiganiro kuva ku munsi wa gatandatu w'inondwi kuzoganira bahuza bagashira imbere inyungu z'Uburundi n'Abarundi kugira indyani za politike zirangire.
Twebwe nk'abayisilamu turabanyamahoro nk'uko Islamu bivuga yuko Islamu na mahoro no kwicisha bugufi, dusaba yuko ibyo biganiro byonyaruka n'ukuri yuko kugira bari hanze y'igihugu bari hehe basubire mu gihugu cyabo cy'amavukiro kugira twumvikane twubake igihugu cyacu, twubake igihugu cyacu kuguma mu mishyamirano itagira inyungu ntaho izo dushikana. Ahubwo nuko ibi biganiro byonyaruka kugira abantu basubize hamwe.
Ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru wo kurangiza ikiringo cy'amafungo ku bayisilamu bo mu ntara Cibitoke byari byatewe iteka n'intumwa z'umuryango w'abayisilamu mu Burundi COMIBU. Ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
Mu gisagara cha Bujumbura naho nyene umunsi mukuru wo gusozera amafungo ku bayisilamu wahimbajwe ni nkuru ya Fidelite ishatse.
Allahu akbar.
Abayisilamu sinzi bahuriye kibuga cy'umupira w'amaguru kiri muri zone nyakabiga muri komine Mukaza iruhande y'umusigiti. Icyo kibanza ari kimwe banze biri hagati mu gisagara cya Bujumbura byahuriyemo abayisilamu bavuye mu mihango itandukanye baje gusangira igisabisho cy'umunsi mukuru urangiza iminsi mitatu y'amafungo. Ishimiko ry'igisabisho barimo cyari gifatiye ku nyigisho zijyanye n'ubumwe. Sheikh Abdi John arongoye mu Burundi urwego rw'abavugabutumwa b'abayisilamu bitabaye imam niwe yarongoye igisabisho mu kibanza cyo mu nyakabiga.
Kindi twavuze cyane cyane urabona ko ubu isi irimo ingorane nyinshi cyane cyane ibihugu by'abayisilamu usanga macakubiri wano nyinshi ingorane ni nyinshi mu bihugu none icyo twashimikiye ko ni gushikiriza ubutumwa mu bayisilamu ko bagerageze babe ikintu kimwe ubumwe b'abayisilamu ubumwe bw'igihugu ubumwe b'abarundi n'ubumwe bw'isi yose.
Muri iyi minsi 30 y'amafungo abayisilamu bamaze mu minsi haribonekeje ibitero by'abihebyi byitirirwa abayisilamu mu mihango itandukanye y'isi. Bamwe mu bayisilamu twaganiriye bavuga ko bakora ivyo bateye kubiri n'ababwizwe idini rya Islam.
Kirya eta islamike ni ngibintu vya marongo yabo baba bari ko aragwanira ariko na hamwe imana yanditse yuko kwica uwundi birekuriwe
ntavyo twemera kabisa. Idini ya Islam ni gukundana niyo Islam.
Mu dini giwacu nta kwicana kuri umugabo y'umuntu aje kugutera uramwihora n'ubu je bankoreye ikibi nkaba mbonye urya muntu yamariye pedetre nk'umujyango ndavuga aho ndamubonera ni hajya nyene turashobora kujana ndanje na myihore
nujashikiye jo torabibonye mu internet ma WhatsApp ngene umuntu yashakagenda guturira ibombe hari ya mu kibuga cy'imaka cyonye kitakimuturira hari ya wenyene mu gihe cyacu cyo Burundi vraiment imani dukinge vraiment nibyo shitanga mu Burundi
aravuga ngo umujyango abumwe ariko agatukwisha umujyango sivyo nabo bantu nabo ibyo bakura sivyo boshaka bo kwihanura bagakurikiza idini yacu kuko batukisha idini cy'ambere na mbere abantu babona uko twishishiriye tumeze neza dusenga cyane ariko bakumva kandi ngo abantu biturikije bisha abantu bishe umujyango uyu n'uyu si byiza abo rero boshaka bova mu Islam kuko sabe Islam abona bicanye
gushika no mango abarukiye umujyango w'abayisilamu mu Burundi bavuga ko atamurundi barumva yinjiye mu migwi y'iterabwoba byongeshe Abdi John avuga ko bagerageza kubigwanya mu nyigisho batanga
tumeze kumva ko ari abasore bagiye hariya b'abayisilamu mu Burundi turabigwanya turigisha ko ibe bintu si byiza ni nyigisho tuzigira mu misigiti yacu tugira ama seminaire kenshi tugira ama journée de réflexion kwigisha abasore ko umuntu naburenganzira bo kwica uwundi muntu cyangwa kwica wenyene
umunsi mukuru sozera amafungo ku bayisilamu uhimbaza utandukanye nyuma y'igisabisho kaba kajyo kuri bamwe ho kunezerwana hagati y'inshuti n'abagenzi kubandi nabo kaba ari akajyo ko kugarukira kubatishoboye abari mu bitaro mabohero n'ahandi I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda, abakenyezi b'abayisilamu basabwa kudasura kwambara bipfutse mu maso kugira birinde abiyoberanya bagamije guhungabanya umutekano. Ni mu ijambo ryashikirijwe na Sheikh Hitimana Salim arongoye Islamu ku rwego rw'igihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ubwo basozaga igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani, mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim yasabye abayisilamu kazi kureka kwambara imyambaro ibepfuka amaso yose. Uyu muyobozi w'abayisilamu mu Rwanda yatangaje ibi nyuma yaho hirya no hino ku isi hakomeje kumvikana iterabwoba rikorwa na bamwe mu biyitirira idini ya Islamu. Mufti w'u Rwanda yavuze ko iri terabwoba no mu Rwanda ryahageze.
Intumwa y'Imana Muhammad yabaniye neza aho badahuje imyemerere, aho yagiranye amasezerano y'ubufatanye n'abayahudi bari batuye mu mujyi wa Madina, bagirana amasezerano mu kurinda umujyi wa Madina bose bari bahuriyeho. Dushingiye kuri izi ngero tumaze kuvuga, birashimangira neza ko ibikorwa by'iterabwoba mumaze iminsi mwumva hirya no hino ku isi bikibasira inzira karengane naho bihuriye na gato n'idini ya Islam. Hano iwacu by'umwihariko naho mu bihe byashize hagaragaye bake biganjemo urubyiruko bafite ibitekerezo by'ubuheza nguni bwitirirwa Islam.
Mufti w'u Rwanda yatangaje ko hamaze gushyirwaho amabwiriza ntarengwa agamije gukuraho icyuho ku muntu wari we wese wakwitwikira idini agakora ibikorwa by'urugomo.
Hafashwe icyemezo cy'idini fatwa cyo guhagarika umwambaro uhisha uburanga bwose ugasiga intoro y'amaso gusa bakunda kwita mu rurimi rw'icyarabu niqab. kubera ko uwo mwambaro ishu buranga bwose cyangwa ugaragaza amaso gusa wagiye ukoreshwa nabi haba mu mahanga ndetse na hano iwacu mu Rwanda, aho hamwe wagiye ukoreshwa n'abagizi ba nabi bagamije kwiyoberanya mu bikorwa bifitanye isano n'iterabwoba n'ubundi bugizi bwa nabi bugaragara mu ishusho yitirirwa Islam.
Uyu mwambara abayisilamu kazi babujijwe, benshi mu basilamu bavuganye n'ijwi rya Amerika batangaje ko iki cyemezo ari cyiza kuko n'ubundi kwambara imyambaro ipfuka isura yose bitari mu muco w'abanyarwanda.
Ntabwo ari ku Korani tubwira, ni ibintu abantu bagiye biyongeraho, ariko Korani itubwira ngo tugomba kugaragaza, abagore bagomba kugaragaza uburanga n'ibiganza, ibyo nibyo nibyo twashingiraho.
Biriya bintu umwambaro utasenga uri kubamira Imana ntabwo byemewe kugira ngo uwambare. Hariya mu Bwarabu urabona n'ahantu hakunda kuba n'imisenyi n'iki n'ibizuba byinshi, noneho abagore babo bakabyambara, ariko ubundi ntabwo byemewe. Iriya ni ibintu bishyiriraho, urabona mbese nk'aba bazungu urabona ibintu bakora bakakina n'ubukariso natwe tukabigana, uriya ntabwo ari umuco.
Umunsi wo gusoza igisibo wagaragayemo abantu benshi bari baje gusaba bambaye imyenda y'abayisilamu n'abatari bo bari bayambaye. Uyu mubyeyi yaturutse mu birometero birenga 30
nabage ntangayo ni mu Kinyagasambu, ariko Kinyagasambu ni umuntu wampaye inzu yo kubamo nabuze icyo ndiha, nagiye mu bitaro kubera indwara ya sida, uzi ko urwara udafite ukurwaza ukamererwa nabi, mvamo nsanga barahanye ibyo umuntu amakazi ko kuba mu Kinyagasambu, inzara iranyica ndavuga nti reka ubwo bafunga abayisilamu ndebe ko ari cyo ntabona, ntacyo mbona nyine, nta kintu mbona kubera Kinyagasambu ni mu cyaro.
Uyu munsi se ko bavuga ngo mu bafasha abagenzi babo, nta kintu kira kugeraho,
nta kintu cyari cyangiraho na kimwe, kora ko nagiye mu cyaro ariko kera nkirino cyangiragaho,
ariko uyu munsi witeze ko hari
cyo none naje kuvuga nti ubwo abisilamu bafungwe ndagiye icyo mbona tingiye kwicirwa n'inzara mu nzu.
Umunsi wo gusoza igisibo cya Ramadhani warekiriwe uko mu gihugu hose, ni umunsi waranzwe n'isangira hagati y'abayisilamu n'abandi bantu baturutse mu yandi matorero. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa 7 imyaka 20 izabishize, Ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radio nyuma ya radio yahemberewe ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'Abarundi bakurikiye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio y'Ijwi rya Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'Abanyarwanda n'Abarundi yari yaratatanye.
Naho sakarusho, ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'Ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, naho mumvirize ikiganiro Ntorere Kazoza gitunganywa na studio Ijambo.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Erega mwarasizwe, Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza,
Ntorere Kazoza.
Bakunze ibiganiro vya studio Ijambo ndabaramukije. Jerome Niyonzima ndabaha ikaze muri cyakiyago cha politique mwikundira ari cyo Ntorere Kazoza. Muri ntorere kazoza cyuno munsi tukaba tugiye kugaruka kubijanye no gusubiza agateka abagateshejwe n'intambara. Tugashimikira ku kibazo cy'inshumbusho itegekanirijwe mu masezerano y'Arusha kuzohabwa abazo badashoboye gushikira amatongo yabo. Reka nsabe mugenzi wacu Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu, akaba hari Dieudonné Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ane matunga ariwe CNTB, hakaba na Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi ujeje gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi seve. Araganira kandi na Atanazi Masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya Rumonge. Terence Manirakiza, ijambo ni rwawe.
Ijambo riri caritishe naho rigakiza, vugana 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 ikiyago n'ikindi, vugana 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 ikiyago n'ikindi.
Hano muri studio turi kumwe n'umutumire Mbonimpa Dieudonné asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Dieudonné, turaramukije tunabahanikaze muri kino kiganiro.
Ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bari ko rakurikirana kino kiganiro.
Kanya rero turaheza twinjire mu kiganiro nyezina.
Kutagumana ni soko nyamazime nabamuyage muzibukire ivyo bimene. Jambo iri charitishe naho rigakiza, vugana 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 ikiyago n'ikindi, vugana 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 ikiyago n'ikindi.
Muri kano kanya reka dutangure rero dutega amatwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana aho atubwira igituma uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise utegerezwa no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ibyabo anini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye y'Arusha, ati kandi biteza kugenda gutyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya.
Uyu mugwi wavuye mu biganiro by'amahoro byabereye Arusha igihe abanyepolitike kandi abandi baserukira Abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza by'ukuri yuko bosezerera burundu amabi yagiye arisubiriza aba mu Burundi mbere agasiga abantu benshi bakozwe ko n'amahano. Niyo bagira bati ego men nziza yuko tugira intambwe yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro, atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu tutorenza ku ruho rw'amazi. Nuko twabanza tukabirabira hamwe tukabigaya kugira ngo turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo ntibize bisubire kuba muri iki gihugu. Muri byo mu ngingo yo bigiriye harimo n'uyu mugwi ego abarundi bipfuza kumenya ukuri kuri kahise, cyane cyane kumenya mahano yabereye n'amabi yabereye mu gihugu kugira cyane cyane basubize iteka abari nyazwe. Nogira ndi abambe dushira imbere nabakozwe ko n'amahano nabo bantu isinzi bishwe bakagenda gutyo amazima yongo imiryango yabo gushika umunsi itaramenya itashikiye ababo. Hariho abatotejwe, hari abanyazwe utwabo, bagira bati abo bose hamwe batosubizwa iteka, hamwe batoshumbushwa mu byabashikiye ayo mahoro yo baramahorerane kuba ruguhendana. Ubu rero umugwi waragiyeho yego uramaze umwaka urenga.
Kumbure, muravutse yuko ihangiro nyamukuru ry'umugwi ari gusubiza kugateka abakuwe ko namabi yagera aba mu Burundi. Abo rero kumbure bari mu mice itandukanye. Uno munsi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyezwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene, ugasanga n'uno munsi ntibarasubira mu byabo. Uwo mugwi kumbure uba ufise intumbero yo gukorera kuri bakozwe ko nayo mabi muri ubwo buryo.
Yego, mbere ni itegeko ritugenga riratomoye. Rirategekanya ico no kwita gushumbusha abatakaje ivyabo abanyazwe mu bitari bike nayo matongo arimwo. Nibaza ko intambwe ya mbere nuko tubanza kumenya uko ibintu vyagenze, kumenya abantu bakozwe ko nayo mahano bahatakarije ibitari bike. Kuko ni bimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe gushoboka mu gihe abantu bavuga nti bakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro. Nogira nti rero iruhande kurondera uko kuri na cyane cyane tugashikibanza navuga nti kinini ya cya mbere cyane cyane abakozwe ko n'amahano tuzorabira hamwe uburyo bubereye dufatiye ku aho Burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwe iteka mu babo no mu byabo.
Duhindukire kwa Dieudonné Mbonimpa, ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere muvyakira gute mwebwe?
Ego murakoze. Numugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo sentebe. Ibi bashira imbere ni vyiza nkako ni kwitegekora ibivuga kandi natwebwe muri sentebe ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe. Dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ibyiwe yanyazwe ibyiwe kubera amabi iki gihugu cagiye kiracamwo kuva Burundi bwikukiye. Murumvise rero cane cane ivyo uyu arongoye uyu mugwi Severe umenye ugujeje kumenya kuri no kurekuriranira usanzwe ukora na twebwe muri Sentebe. Icyo dukora nuko mu byo tuba turiko turakora no kugira ngo twakire ayo matati twakire abo bahunze bahungutse no munsi bagasanga ibyabo byaranyazwe. Turiko turabikora rero turagerageza tugakorera kuri iki cyane cyane kiri muri uyu mugwe kumenya ukuri no kurekuriranira. Tubanza ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega ukukuri kumeze gute kuvyabaye tukamenya nti habaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ivyiwe abisubizwa gute. Tugasha turaba rero mu bikorwa bya Sentebe tugasha kugira ngo uyo muntu asubizwe ukuri mbega byagenze gute
mbega mukiringaho nyene umuntu havagira ati muzangu usanga mufisiko kwa kimwe kuri cyo kibazo
urunganira igikorwa cha Sentebe kuko uyu mugwi waratanguye Sentebe niyo yatanguye irajaho uno munsi no kubwira ko muri ibi turiko turakora tumaze gutatura amatata arenga 30,000 ugasanga hari habayibayemwo naho tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara zana marwaye waronkeye ngaho iri tongo waririmye imyaka irenga zani umushumbushe dukeye kubyo warondeye uyu mugure rero hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byofasha kandi mwumva ko bizogenda neza.
Isango ry'abasanga y'ikiyago
kereka kumbure dukwitire mu manuko bw'igihugu muri commune ya Rumonge aturi kumwe na Masumu ko Atanazi asanzwe kumbure ari mwishira hamwe mbere na rirongoye ry'abahungutse. Atanazi turaramushito na banikaze uduza kajugira Atanazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve.
Murakoze cyane mwaramutse neza.
Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho turiko turarabira hamwe uko umugwi kumenye kuri no kufasha Abarundi kunywana uzoheza ukitaho kibazo na cyane cyane gihanze abahuye n'amabi Burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatongo yabo. Wumvise ko kumbure bategekanya kugikorera ko wowe byakira gute?
Ivyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ivyiwe akacabarirwa n'abantu bamwe bamwe yobishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi Sentebe utunganya ico gikorwa umuntu akabarirwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana. Twebwe rero muri ERB ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu twebwe hari ikintu cyatwasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma twanasaba yuko mwaka jagace uba wagabuye n'umuntu nuko uhabwa agasumbusho rero nkuko maze kuvyumva babivuze babishikiriza abo banyakubagwa
ariko muri ico gihe byaca bigenda gute ibyaheje bigenda gute muri ico gihe muriko murasaba gushumbushwa
gihe twasaba gusumbushwa ku ruhande twa na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi CNTB no kuvuga yuko ni ndumwe kandi arabizi yuko twama tuvuga ati mbega twashobora kugabura n'umuntu utavukana tukasa dutaha uko nyene CNTB itegekanije iki ikibazo kijanye no gusumbusha aho twebwe nta nyishu baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo nubwo kushikiriza umuntu cyongo cyanke kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga ariko ikibazo cyo gusumbusha nacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo muri mu migambi yabo icyo ndikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko umugwi severe bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha icyo twagishima cyane nimba bitaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa kuko kesha aho umuntu avuga akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibizeho nimba kizobaho n'igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma ukacugenda uko nyene birababaze cyane
masumbuko usanzwe arongoye umugwi seve avuga yuko gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro hagati y'abo bantu babiri uwoba yarasubije itongo canke uwoba yitwa ngo yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe niko bibona
niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuwaho yarasanzwe ari itongo ryiwe kuko niwo yatakaze ahanini co haruba nk'imyaka namaze jewe ntayiko ndakorera mu itongo ryanjye hanyuma rikorera mu wundi jewe mvuga yuko ati byoba byiza mu gihe hosumbushwa umuntu yahunguye kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yabimaze mu imyaka ataririmo kuko yatakaze ibintu byinshi murakoze
Urakoze Terence barakoze nabo batumire mwari kumwe nibutse bari ko baratwumviza ko cyari gice cya mbere aho twari ko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazo badashoboye gusubizwa mu vyabo igice cya kabiri ni mu kiganiro kizokurikira Jerome Niyonzima nongere nkenguruke mwe mwaduteze yompi ndabipfuriza kuronika mu banyu no mu vyanyu naho utaha
cyari kiganiro nturere kazoza Kiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo Chuti z'ijwi rya America uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho Mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Turabashimiye mwebwe mwese mwari muteza amatwi ijwi rya Amerika aha niho hagarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya Kuri miko mwari kumwe nanje Hozine Munezero Innocent Kimenyi niwe yadufashije gushira hamwe ibiganiro ndamushimiye nawe nyene mugira umugoro wa mwiza mwese aho mwari